nkuko musanzwe mubizi igihe umukuru w'igihugu asandaje inama y'abashikiranganji irakorana irongowe n'icegera c'umukuru w'igihugu hama n'abashikiranganji bose bari kumwe bagaca bandika iketere bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bamumenyesha yuko ikibanza c'umukuru w'igihugu atawukirimwo kubera yasandaje ico rero niyo mubwirwaruyo twagize uno munsi
ico muyiteze nka ryari
twebwe rumba twebwe turashikiriza sentare twebwe ntidutamika ijambo sentare nibaza ko sentare ikibibona izoca iduha inyishu
ariko muri iki gihe n'ibihe bidasanzwe cyane rwose kuko nk'uko mubivuze igihe umukuru w'igihugu atahari sentare ijejwe ubwiriza shingiro ishobora gutegeka ko umukuru w'inama nshingamateka ashyirwa muri ayo mabanga mu kurinda ko atunganya amatora ariko ikidasanzwe ni uko muri iki gihe hari umutegetsi w'umunyapolitiki yatowe ngo azarongore igihugu kuva mu kwezi k'umunani aho hazaba ari tariki 20 ibyo bintu byo mwabivuze ku iki
twebwe nacyo twabivuze ko kininiya kuko twebwe ntituri sentare twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje hama rero niyo sentare iza kuraba ibizokurikira irazye n'ibihe tugezemo twebwe nicyo twashikirije nta kindi
muri iki gihe ibwirizwa shingiro rigenga Uburundi n'ibihe ni rishasha cyangwe ni irya kera
ubwa mbere two kubwira yuko twafashe ingingo y'121 y'ibwirizwa shingiro rishasha mugabo urasanzwe uzi ko ari ibwirizwa ritwahorana muri icyo bita ingingo mperekeza cyangwa disposition transitoire ingingo y'128 kuko uno munsi uvuze ngo icyegera cy'umukuru w'igihugu kandi uno munsi ufite icyegera cy'umukuru w'igihugu 2 nicyo gituma tuca tuja muri iyo ngingo y'128 aho ivuga icyegera cya mbere n'icyegera cya kabiri bafatanyije hamwe na leta yose bakagira urwandiko bari kumwe ibyo rero nibyo twakoze twisunze ayo mategeko agenga ibwirizwa shingiro ry'Uburundi
muri iki gihe umuntu jijwe igihugu cy'Uburundi muri iki gihe ni ntande
uno munsi dufite gushyiraho sentare y'ibibazo by'ibwirizwa shingiro itubwira uko tubigenza gusa uno munsi igihugu y'abashikiranganji n'amashikiranganji yose dufatikanije gushyiraho sentare y'ibibazo by'ibwirizwa shingiro itubwira ibindi dukora
nuko mubizi muri iki gihe haravugwa amakuru atandukanye cyane cyane ku byerekeye urupfu rwa nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza hari amakuru atangazwa mu binyamakuru bitandukanye asa na yavuga ko urupfu rwiwe rutatewe n'indwara y'umutima hari amakuru mwamufise atandukanye nayo
twebwe bwa mbere twarabuze tubura uwo dukunda yabo rero bariko batwishisha iminihiro nibareke tumarikize n'iteka ata gutanatana kw'imigomo ibyabaye byabaye nta kigaruka
ikibazo cy'umutekano wacifashe gute muri iki gihe mu Burundi
mu gihugu cyose umutekano igihugu kiratekanye ku mbibi zacu zose mu gihugu hagati turasaba yuko abarundi kujya yasi yatwigishije gukundana ahubwo tubana yo gukundana gusumba kugira ngo niyo tuba duteye iteka uwo nyine twarayi tubuze
urupfu rwa nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza rwashitse icaduka kandi rusa n'urwaciye intege abarundi batari bake akajambo mubwira abarundi muri rusange naka
ubu tumaze kwivuga ni uko twahumuriza umuryango wabuze tugahumuriza abarundi bose tukabwira abarundi yuko ahubwo bokomeza ubumwe bokomeza inyigisho twigishije zo gukunda igihugu yokomeza urukundo mu barundi bose kuko twibuka yuko inama ya nyuma yaduhezagiye atubwira ati nitugire iherezo ryiza tugasaba yuko n'abarundi bose bokundana kugira ngo bagire iherezo ryiza cyane cyane dufatanye mu nda uno munsi biragaragara yuko abarundi bamaze kurengera ibintu byinshi ubudasa bwabo ku buryo abarundi uno munsi nimba ko ari abarundi kandi bifuza ko duteze imbere igihugu cyacu Burundi rero nibatekane aho bari leta iriho kandi murazi neza yuko leta ikunda bene igihugu tuzokugira ishoboka byose kugira ngo abarundi batekane atangorane tumusezere umubyeyi wacu dusezere mukuru w'igihugu cyacu n'iteka n'itekane atari inkomanzi.
Vise Perezida wa mbere w'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika, cyane cyane ku byerekeye ibintu bihambaye bikorera kugwa muri iki gihe. U Burundi bwose bwunamiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza, yahoze arongoye u Burundi. Mwakoze cyane.
Mwakoze cyane mwese.